Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro mugiye gushikirizwa na Frederic Nkurikije. Uyu munsi ahanini tugiye kuvuga ku vyerekeye inama nkuru zamaze atumwe ko cane cane ku vyerekeye inama ziba ziriko zirarondera urya gukurangiza amatati ari hagati mu bihugu cane cane byo muri Afrika, aho kenshi na kenshi usanga n'amasezerano ateba gapfundikwa naho bimara igihe kirekire ariko yapfunditswe. Ariko naho amasezerano y'amahoro usanga afunditswe ugasanga kenshi na kenshi kuyashira mu ngiro ikaningora bahizi ikanahashirwa mu ngiro ugasanga kenshi na kenshi ingwano zibandanya. Uyu munsi rero nahisemwe ko twovugana n'abashingantahe batatu, abashingantahe bakurikirana amakuru haba yerekeye akarere k'ibiyaga binini canke amakuru yerekeye muri Afrika ikanahandi hose mu makungu. Turi kumwe rero n'abashingantahe bamwe bamwe bakurikirana cyane rwose amanama cyane cyane atunganywa yerekeye ibyo bihugu biri mu ntambara. Turi kumwe na Freddy Nkurikiye, nk'ubu nyine tuvugana akaba ari ku kibanza cy'indege cyane Newark, aho ni muri leta ya New Jersey, aho ni muri leta z'ubumwe za Amerika. Akaba rero atahuza avuye mu nama yariko yihweza ibibazo bitandukanye byo mu gihugu cya Repubulika Centrafrica. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Gracien Rukindikiza, akaba ari umuhinga nawe nyine akora i Paris mu gihugu cy'u Faransa mu byerekeye iby'ubutunzi. Turi kumwe kandi na Dr Salomon Baravuga, wewe akaba ari i Geneve nawe nyine akaba cyane cyane ari mu byerekeye ibibazo biraba ubuseruko bwa Congo, nawe nyine akaba akurikirana amakuru yerekeye ibihugu byo muri Afrika y'ibiyaga binini hamwe no muri Afrika rusange. Reka rero ntarinze kubatesha akanya dutangure kumushingantahe Freddy Nkurikiye cyane cyane atubwire ku byerekeye amanama inama nkuru zama zatumwe ko zo guhuza cyane cyane ibihugu biri mu matati nk'uko nabivuze muvuye mu nama nk'izo. Aho twovuga kandi ko hariho n'inama yarangiye ku munsi wa kane yari yabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola, yari yerekeye igihugu cya Sudani mu manuko, yari yerekeye kandi igihugu cya Repubulika ya Centrafrica ika cyane cyane n'ibibazo byo mu buseruko bwa Congo. Mbega Freddy Nkurikiye, inama nkuru kenshi ziba zifite umugambi wo gukemura ibibazo bihagati y'imirwi itandukanye mu bihugu bya Afrika, izo nama muzibona gute ubwa mbere na mbere zirashika ku cyo zishitse ko twihweje ibimaze kuba nko muri Congo n'ahandi?
Icyamera koze, icyambere novuga nuko kugira ngo umuntu atoreye umuti w'amatati hariho hose ni ngombwa yuko aganira. Ibyo rero ntibyotangaza yuko kugira ngo batore umuti w'ingorane ziriho abakuru b'ibihugu bahura bakabiganira, baranashobora guhuza abafite icyo bapfa kugira ngo bagire icyo bashitseko. Nibyo twabonye yaba Libreville canke kundwiheze Injamena ku byerekeye igihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Ubu rero ibiriho umuntu yovuga nuko kumbure inyishu atari izihuta zirerekana inzira y'amahoro buno nyene, mugabo ntawovuga yuko izo nama zitafise icyo zimaze. Ariko rero igihambaye nuko tumaze iminsi tubona ayo matati asa n'ayahinduye kamere ingene ameze ibyo avako ibituma bisa n'ibiriko birahinduka. Ibyo rero biratuma umuntu yoguma yibaza izindi nyishu umuntu yotorera ayo matati turiko turabona muri Sudani y'ubumanuko, mu buseruko bwa Congo, muri South Africa, ngira ngo harakenewe yuko umuntu yoraba izindi nzira zunganira ayo manama yama ariko arahamagara.
Freddy, tukiri kuwegere matubwiye ko izo ndyane zishobora kuba zarahinduye kamere, murashaka kudusobanurira neza mukatubwira icyo mushaka kuvuga?
Nuko ubu unyi cyo tubona henshi usanga ari biva ku bantu babiri bari basangiye ubutegetsi, mugabo hagize icyo batumvikana ko bagafata ibigwanisho kera. Nkuko twabibona byari ibintu bihagaze ku byiyumviro bya politiki, ibyo twita ideoloji, byaba ari abashigikiye ibyiyumviro kenshi wasanga biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke i Buraya, bahangana n'abashigikiye ibyiyumviro byava mu Barusiya. Ubu rero ibyo tumaze iminsi tubona nuko ni ingwano ziva ku nyungu z'abantu bahora basangiye ubutegetsi bafite icyo bapfa, ku nyungu z'abantu bitwaza amoko, ku nyungu z'abantu bitwaza amadini. Ubu rero murabona yuko imvo ingwano nyinshi tubona ubu unya ni imvo tutahora tubona, ngira ngo ni nacyo gituma umuti usa n'ugoye gutora kubera ingene babigira muri ico gihe bapfa ivyiyumviro vya politiki siko bimeze mu gihe utegerezwa gutora umuti w'indyane zivuye ku moko ku madini canke kuzindimo
Mushya ntahe Salomon baravuga mwibwi izo nama muzibona gute ndazi ko hariho abantu benshi bavuga ko akamaro kazo gahambaye nkuko Fredy abitubwiye mwibwi ku bwanyu muzibona gute
Murakoze bwana Frederic kongera ku mpijambo kugira ngo ngerageze ku kugira icyo numvikanisha kugerekeranye na biriya bibazo uri kivyo Fred amaze kuvuga ndumva jyewe ntabisangiye cyane nawe ntabwo ari ikibazo cy'uko ibintu byahinduye ubwoko uko byari bisanzwe bimeze ntabwo ari kimwe kuko nko muri Congo cyane cyane no muri Centrafrique ikibazo ntabwo ari icyo ikibazo ni uko abantu bagiye basinya amasezerano ayo masezerano ntakurikizwe muri Congo nk'ubu ngubu tuzi ko ibibazo biriho cyane cyane biterwa n'uko amasezerano atakurikijwe ubu byatangiye na wa mutwe w'ingabo warigometse ku butegetsi we mu Ventura ariko turabona ibiri kubera muri Katanga ntabwo ari ikibazo cy'uko abantu bari basangiye ubutegetsi cyangwa ko harimo ntabwo byahinduye ubwoko mu by'ukuri yewe nkeka ko ikibazo kiri imbere mu butegetsi mu mitegekere ya Afurika icyo ni kimwe noneho icya kabiri navuga ni ibyerekeranye na biriya by'amanama ari kugenda aba hirya no hino mu by'ukuri nkeka yuko bitewe n'uko abantu bagenda bakinana imitwe basa nk'aho bari gukina urusimbi tugenzi ku gukina umutwe ndakubeshya dukore gutya dusinye bwacya mu gitondo umuntu akaba yahinduye nk'uko umuntu ahindura ishati cyangwa amasogisi bituma rero hagati aho ngaho imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye ku isi nk'Amerika Ubufaransa Ubwongereza umuryango w'ibihugu by'Uburayi ndetse ubwo basigaye bashyiramo n'umuryango umwe w'Afurika bari gukora uko bashoboye kugira ngo abo bantu bakina politiki nk'abakina urusimbi bakabura gusubiza ibibazo nyakuri no kubahiriza amasezerano basinye kugira ngo bashyireho bahotse igitutu bahumvishe yuko iyo umuntu yasinye urupapuro ntabwo ari ikintu cyo kwihanagura ibyuya ko bagomba kubahiriza amasezerano
ikintu mushya nawe baravuga Salomo mwibaza ko cyo bagituma amasezerano bateko igikumuba imirwi yose itayakurikiza nk'ibi
igituma abantu badakurikiza amasezerano harimo ikintu cy'ubwikanyize n'imitegekere mibi ubundi iyo turebye mu bihugu by'Uburayi amasezerano abantu bagiye basinya yatumye intambara z'abayeho Uburayi zirangira muri buka nka Traité de Versailles yatumye intambara ya mbere y'isi irangira le Traité de Vienne yatumye intambara ya kabiri y'isi ibaho ibi byose abazungu babishyizeho bagiye basinya bagiye bakurikiza amasezerano twebwe rero umuntu aragenda amaze gusinya ntabwo yubahiriza kubera rya bimwe navuze by'imitegekere mibi umuntu aragenda akavuga ati ngiye ko nabonye icyo nari nkeneye se ikindi nongera kubahiriza ni iki ku muntu iyo agiye akavuga ati narwanye natsinze nka biriya twabonye byabaye mu buseruko bwa Congo umuntu aravuga ati ngiye natsinze ni ibyo turabona ko nk'ibintu y'amasezerano yari yasinyiwe agisebe bavuga bati ibihugu byose byo mu karere bigomba gushyira hamwe kugira ngo tubone umutekano mu buseruko bwa Congo ubu ngubu bisa n'ibipfuye niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga ikavuga iti nyaboneka rya bindi twavuganye kubera yuko umutwe wa M23 wamaze gutuma abantu bumva yuko ikibazo cyarangiye kandi nyamara ikibazo ntabwo cyarangiye mu byerekeranye na Congo kiracyari cyose
ikibazo cyerekeye aho mu buseruko bwa Congo turakigaruka ko ariko ndaha n'akanya mu kanya Mushana Fredy agire icyo atubwiye kuri amasezerano nyine atashirwa mu ngiro atubwire icyo yumvira kuri icyo kibazo ariko imbere yaho reka tubaze Mushana ntahe Gracien Rukindi kizatangwa atubwire ivyerekeye amanama mpuzamakungu inama nkuru z'amazi ba cyane cyane zerekeye ibihugu biri mu ngwano nk'uko twabivuze hariho inama yarangiye ku munsi wa kane yari kwibera i Rwanda mu gihe cy'Angola yerekeye cyane cyane ibihugu twavuga izo nama mubona ko zishika ku mugambi wo kugarukana amahoro mu bihugu bimatate
ubwa mbere imbere y'ukumenya yuko izo nama zigarukana amahoro no kumenya cyane cyane izo nama icyo ziba zigamije ziba zirondera iki n'abazijamo kenshi uzosanga mu bantu bazijamo harimo abantu bafite icyuruhara muri izo ngwano ziriko ziraba bavuze Salomo yavuze ibiriko biraba yuko kenshi biterwa na n'ubu n'ingene abantu batwara nabi n'ibindi hariho cyane cyane izo ngwano ziba hariho inyishu ziravye imbere urasanga hariho abazifisimwe ukuntu uruhara mbere n'ibihugu bigasanga biriko birafasha ibihugu n'ibindi bigeze rero gufasha ibyo ibihugu n'ibindi biragoye ko baza kuja mu nama ngo baje gutorera inyishu hari ibintu byo kwerekana ko habaye inama yo gutorera ikibazo kiniki mugasanga ni ibintu byo kwerekana gusa usanga ibibazo byinshi banyene kubitorera inyishu ni banyene babifisemo uruhara rukomeye bigeca biva rero kumibo ingene ibihugu bibana ningene ibyo bihugu bishobora kwemera guhe bico byagabirigamije cyane cyane nk'ibintu by'umatungo biraboneka bimwe bimurazi nk'igihugu cha Centrafrique igihugu cha Chad urabona ko gisanzwe kigifisemwo gishira ku ntwaro abakuru bihugu bamwe bagiye barahaca bigatse bituma rero inyinshu zuboneka ni izo nama zigirwa biva kuri ico gihugu nyene gifise uruhara kigondojwe n'ibindi ibindi biceretse yuko navyo nibifise ingufu bishobora kucereka yuko kitaronka ayo matungo canke bitubandanya kigenza uko kwa mbere ico ni cambere cerekeye cyane cyane ingene izo nyishu zishobora kuboneka ikindi naco ivyo bihugu bimwe bimwe inyishu zofashe ntibizifise ni wapo ahana agomba kuvuga nti ugutwara neza kugabanganya amatungo mu gihugu ugiye mu gihugu bakavuga bati nko muri Congo aha naha intara ntizitunze nukuza barazi amatungo uku nuku nuku hagatwarwa neza ugasanga muri abakuru b'igihugu batunze harimo benshi naboni babo bitagenda neza ntibaheza ngo batorere inyishu nyayo ibyo bibazo ukazosanga ntaho biteye imbere mu gice umuntu yokwemera yoshima nuko ubu turatanguye kubona abanyafrika bunyene batorere inyishu ibibazo kare byahora bitorerwa mu bindi bihugu byo hakurya ya Afrika
Mushana Gracien kubganyo rero nuko nk'ibihugu tubona ko biko byafasha abo bita bahuza bikwiye kuja ku ruhande ingorane zigakemugwa n'abanyagihugu nyibonyene abategetsi bico gihugu nyene
abanyagihugu ego abanyagihugu nabone barakeneye kuja mu mugabo cyane cyane ibihugu byo ibindi bibanyi n'ibihugu bi mugabo bakaza bararaba yuko muri ibyo bihugu biza gutorera inyishu atari mu bihugu bisanzwe bifasha abagwana abanaba kugira ngo habe ibihugu n'ukuri bifise arico umuntu bitagira uruhara aribyo bitane tarite mu gifaransa nuba hakarero hari nk'abantu usanga barahuje nk'ibihugu nk'uwahuje nk'umuhisi Mandela yahuje abarundi mu barundi nta na hamwe yari yegamira ubona ko ari umuntu avuye ahandi ariko mu bihugu babana n'abarundi iyo haba ari nka Tanzania canke ikindi nticashobora guhuza abarundi kuba cavuga ati iki kirafisemwe uruhara mu gihe habonetse umuntu atawo yegamiye niho yiboneka neza yuko kandi asanzwe ari umushinga ntaye niwe yubashwe
Fredy nkurikiye tugarutse kuri we hariho ikibazo cavuzwe cyo kudashira mu ngiro amasezerano yapfunditswe mbega kubwanyu ingorane nyamukuru ziba zivuye hehe
nje nibaze ko twavuze ibintu bimwe mu gabo mu majambo atandukanye none wewe mudasangiye ubutegetsi ko mwabuhawe n'amasezerano mwatinyaniye umvamwo ja kugwanira iki zaba muri South Africa muri South Africa biheruka kuba byatanguye cyane cyane intambara nshasha yatanguye tariki 5 z'ukwezi kwa 12 inyanduruko nuko byihutishije isambuka ry'ubutegetsi nuko umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu batumvikana ntibashobora kuganira ni bintu niboneye nararabye umwe ndaraba uwundi turabonana turaganira ntibashobora kuvuga nabo nyene ari babiri yaba ibyo muri Sudani y'ubumanuko Salva Kiir na Riek Machar bapfa ubutegetsi basangiye kuko umwe agira ati harageze ko ari jewe uyundi ati amasezerano ampa ububasha burengeye harageze ko ndabukoresha ibyo rero ngira ngo igikuru nuko ayo masezerano nyene hari gihe usanga adahuje n'ingendo ya politike bari basanzwe bakurikiza muri ico gihugu bakabona yuko mengo bayashize ko igikumu kugira banezereze abanyamahanga mugabo bobo mu mutima wabo batavyemera uko bidahuye n'ibyo bari bamenyereye ibyo rero nibaza yuko ari ico kibazo ngashigikira ibyo abagenzi banje bari bavuze bati harageze ko ubunya gusumba uko byari bimeze inyishu zitoregwa mu bihugu kubera yuko harya murabye intambara canke amatati aba mu gihugu udakurikije kamere k'abantu ingene biyumvira ingene babayeho nuheza ngo utore inyishu nziza uhereye ku mibereho y'abandi bantu y'abanyamahanga ibyo rero nibaza yuko ari cyo kintu gikuru twagenda turashimikira ko mu bintu tumaze iminsi tubona muri Afrika nayo ubundi ibyo by'amasezerano adakurikizwa nuko abayashyiraho igikumu nk'uko nari nteje kubivuga bayashyiraho igikumu kenshi kugira banezereze ibyo bihugu bya rutura biba bibaremereye mugabo bo nyene batari basanzwe ariko babibona ariko babyemera
cyanki bafatiwe icumu kwizose
ne nivyo naye niko ndavuga nuko ntaye nabivuze uko wewe ubishikirije
hadi bari kintu gihambaye cyane gose kimaze gusana icibonekeza abashye naye mwese turi kumwe kenshi na kenshi abantu baje mu biganiro haba leta n'umurwi rwanyu butetsi n'umurwi wabafashe ibigwanisho ariko mu bihugu bitandukanye vye muri Afrika hama hari iyindi mirwi canke amashira hamwe ika agwanya leta canke tavuga rumwe na leta iyo mirwi kenshi na kenshi ishaka guhindura ibintu bice muri politiki ugasanga nta n'ijambo ifise mbega ibyo byo bari byo byo babituma muri Afrika daho ingwano imwihira umurwi umwe ugwanya ubutegetsi uhera haca haza ubundi haca havu kundi ko bari nk'ukubaha ingoga zo kurondera ibigwanisho ari naco gituma muri Afrika mubona muri kigi hari ingwano nyinshi ibyo niko byo babimeze mushya na Salomon
bo ani ni gihe sigeye mbona ko muri Afrika abantu bamenyereye ko ubutegetsi kugira ngo babugereho bagomba gukoresha ingufu iki bintu rero byateje rwaserera cyane cyane mu bihugu nka Congo dukurikije uburyo mu butu yavuye ku butegetsi yabuvuyeho hari uko bamwirukanye ejo bundi haza kuza rebellion ziravuka mu buseruko bwa Congo izindi zihera muri Equateur kugeza ubwo byagezeho baza gushyiraho transition quatre prisons perezida umwe n'aba vice perezida bane basangira ubutegetsi bose ariko ari abantu barwanye nyuma yaho tuza kugira amahirwe hajyaho itegeko nshinga hazaho amatora twumva yuko demokarasi igiye kuvuka ibyago biradutera nanone ubutegetsi bukoreshwa nabi cyane demokarasi iragenda irahonyorwa umuntu wumva ngo afite ishyaka ntababasha gukora uko ashoboye kugira ngo akore politike nyapolitike kandi rero ugasanga nivuga ngo ntavuga rumwe n'ubutegetsi yakoresheje politike nawe ugasanga ntacyo bamariye abaturage mu by'ukuri ntabo batandukaniye n'ubutegetsi igihe bigatuma nko mu baturage hagenda habamo ikintu cy'umubabaro ukomeye cyane cy'agahinda kuko ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakoresheje politike ari abari kuri ku butegetsi bose nicyo kimwe ugasanga umuturage nta gisubizo abona ku bibazo afite ibyo niyo mpamvu mvuga nti nko mu kibazo cya Congo kugira umuntu abone igisubizo muri iyo nzira ntabwo byoroshye abantu rero bumva yuko kugira ngo biyumvikanishe kubera ko ukoresheje politike aragenda agafungwa bakamutoteza bumva yuko bagomba gukoresha ingufu kugira ngo biyumvikanishe no muri Centrafrique rero ni nka ko byagenze kuko amasezerano babanje gusinya mbere mu gihe cya Perezida Bozize ntabwo bayakurikije bamwe barahunga bari mu baministre y'ibe baragenda bashaka gukora opposition biranga baza gukora biriya ya koalisiyo ya Seleka baza baje kumurwanya kugira ngo bamwirukane bakoresheje imbunda
ego be mushinga ntahe Gracien ukindikiza mwebwe muha insiguro nki igwirirana y'imirwi igwanya ubutegetsi tubona mu bihugu bitandukanye byinshi byo muri Afrika eka n'ibihugu kenshi na kenshi ubona umengo byahora bitekaniwe bifite umutekano
biyaboneka hajya murabye muri Afrika ingene bahanahana n'abaravuga amatora mugabo musanga ko umuntu uvuga ngo yatowe byanka yuko ava ku ntwaro ugasanga nawe yahashyitse yagwanye canke naho aba yitoje ari bijya bita ngo bademokrate ijuga zusanga nawe aciyagira intwara y'agahotoro ukubona rero ko uwundi yahashyitse ku nguvu canke yanse kuhava ku matora abikoresha ingufu abantu bacavugura ati twokoresha ingufu ingufu nizo zimugumije ku ntwaro si demokrasi ingufu nizo zizomukuraho kandi nico gituma ucubona muri Afrika bose bavuga ibihugu byinshi bose bavuga bati dufashe ibigwanisho niho twomukuraho kandi ibihugu byinshi urabye muri Afrika no mu karere ahajya kiwacu urabye muri ibyo bihugu ufata u Burundi ufata u Rwanda Uganda Congo zose abariyo nabashitse ku butegetsi barabanje kugwana abandi nabo nacavuga bati kugira ngo natwe tuhaje tubanza kugwana ni ngeso mbi gose abanyafrika abaprezida benshi bakwiye kwikura mu gukura mu gihugu bakaheza nk'amamanda yabo bakagenda kandi bagatwara badakoresheje igikenye kuko hajya mu gifara mu gisoda ni bavuga ati urusasi ruhamagara urundi umucano uhamagara uwundi umuntu akoresheje ingufu abantu bari imbere yiwe nabo kugira ngo bashobore kwigwana ko bacavuga ati natwe dukoresha ingufu kugira ngo dutsinde dushikire ku ntwaro cyangwa dushobore gushika ariko ararya amahera nk'ibihugu byinshi usanga biba acavuga ati nanje nzeshika iho ndonka ayo mahera najye ndashonje ibyo rero habuze iyo demokarasi nico byishe Afrika
Fredy nkurike icyo kibazo cy'imirwi rwanyu ubutegetsi nico kibazo nyine cyavuzwe cy'abategetsi batava ku butegetsi ari byo bishobora kuba ari intambamye muri uyo mutekano muke tubona muri Afrika byorangira gute uraja mu nama menshi cyane gose hari icyo kibazo kirigira gishikirizwa
oya ubonye harageze ko tuciyumvira kubera uravye ingene intwaro zitunganijwe mu bihugu byinshi ni ibintu byavuye muri amanama yabaye mu bintu myaka 90 mu mudu wa demokrasi ubu rero ko turiho turabibona ingene byari bitunganijwe muri kijya gihe abo bantu bariko barabivamwo ica mbere cyariho muri kijya gihe nuko amakungu yagira ati nimutware neza mutsimbataze demokrasi amatora nitwebwe tuzohora tuzaturayariha ubu rero byo tubona nuko ibihugu byinshi biriko birarondera uburyo bwo kwitunganiriza amatora bwo kwironderera uburyo kugira ngo nihagire umunyamahanga adahuvuga ngo yazanye amahera hanyuma abashinga ijisho hari ibihugu rero bitanguye iyo ngendo ni ukuvuga ko mengo bica n'ibihugu bica bimera nk'uko umengo byikorera ibyo byishakiye iya kabiri ni ingene ubutunzi bw'igihugu bugabanganijwe ibyo navyo nibaza yuko ingene n'ubundi intwaro zitunganijwe ntibyahavuye bisumbya ibyo twabona kera unya nuko umugambye ushite ku butegetsi ucumenga ugomba kuba kwigenza nkuko ariwe mugambwe umwe rudende mu gihugu iyindi migambwe ikimwa ijambo abategetsi badahuje batavuga ari rumwe n'abari ku butegetsi bagatotezwa ibyo ni ibintu tutanguye kubona muri Afrika mugabo muri abo bose wumva imyaka 5 iheze baje mu matora mugabo ayo matora yama ashigikira yuko inyishu nuko abahora batware bo bagumaho aho rero niho hatanguye kuba ibibazo byinshi niho hatanguye kuba abo biyumvira bati egayi bavumva bamwe bagira amakudeta kera unya bizohindura ingene twabigira nivyo onyu usanga hari abaca bafata inzira za hagufi zo gufata ibigwanisho bwo nibaza yuko hageze kutwiyumvira ingene umuntu yobandanya gutsimbataza demokrasi ahindura ibikenewe guhinduka
tukiri kuri wewe nyene Fredy nkurikiye mu abategetsi bo muri Republika ya Central Africa bariko baratora abategetsi bazoja eka bariko barahitamwo sinuvuga ko ari amatora bariko barahitamwo abategetsi bazorongora leta ifata kibanza ibihugu byinshi bikaba biriko birabatera bakama kugira ngo baze batore abategetsi eka babikwiye batagira uruhara mu vyaha bitandukanye nde ico kibazo mwe muhazi cyane gose ico ni kibazo kizokoroha gutora abategetsi igihe gucose kizoha bacemera muri iminsi
nta giye gukibura abagabo nuko barondera bazobaronka kuko ingorane sanze Afrika gifite nuko leta ni igihugu mugabo ata leta kikigira cyo ni cambere igira kabiri nuko hariho hari birashobora gushika ibyo sinkuru birashobora gushika yuko igihugu gisambuka narumvise yuko hariho abana bivuze yuko bohebera uburaruko bushiruse ruko abitwaje abayisilamu ikindi gihatwagwa n'abakirisitu ibyo rero si nkuru ni ibintu bishoboka naho byokwega ingorane nyinshi cyane murabizi ko rimwe na rimwe y'abantu bagiye muri izo nzira nta bintu by'ibyiyumviro byinshi bashiramwo barondera abo bashiramwo gusa kugira ngo bagwize umurongo hama bashike ku byo barondera iyo rero ni ingorane ihambaye mugabo abantu bo badubaronka muri aka kanya tuvugana inama nshingamateka mfata kibanza yahejeje kugira urutonde rw'ibyo bazoraba kugira ngo abazozana ibyangombwa ngo bitoze bategerezwa gukwiza ibyo babyumvikanye hanyuma rero kuva ku munsi wa gatanu umwe wese mu bagomba kwitoza azotanga dosiye yiwe irimo ibisabwa wa gatandatu niho bazotangura gusobanura ayo madosiye ku munsi wa mbere tariki 20 nibaza yuko bishobotse bashobora kuronka umukuru w'igihugu mushasha mfata kibanza
mushiga ntahe Gracien Rukindikiza mutubwire ko nkwibaza ko nk'ingwane yo muri Sudani yorangira namwe mwarabonye ukuntu Sudani y'umumanuko murambabarira mwarabonye ukuntu igihugu gishasha kisa n'ikigomba gutabugwamwo kubire ikaho usanga abategetsi bahoze bakorana bariko baryana ku bwanyu inyishu z'ikibazo kiri muri iki gihe zoboneka gute
ubwa mbere kiriya kibazo cyo muri Sudani y'umanuko inyishu yayo ihagaze cyane cyane mu gutwara hariho abantu bajya babiri president ujyahora ari president Riek Machar yari premier ministre ingorane zabo nuko hari hari ibintu bita mauvaise gouvernance no ibintu by'ibiturire gutwara nabi bamwe bagace basanga babona kumengo barakumiriwe mugabo ingwano yaramaze kuba bari mu bintu baterwa kumvikana bakagabanganya naho bavuga bakabanza bakagabanganya intwaro hakaba ikintu cyitwa nka transition umwanya wo kubanza kumvikana ko abantu baricanye baragwanye bubanza bagasabikana bakagabanganya intwaro hanyuma bamwe bagasubira kumvikana mbere bagasubira no kuja mu matora n'igihe naho kitari bwagere kugira ngo habe Sudani y'ubumanuko nshasha bagabure neza bumvikana ivyo by'amatungo bafise n'ingene bafasha abanyagihugu kuko Sudani y'amajepfo iratunze irafite uburyo bwinshi abanyagihugu ntibamerewe neza n'ingene ubutunzi bugabanganye n'ingene batwara hari ikibazo cy'intwaro nshasha ya Kiir Salva Kiir donc ni ibintu bitegerezwa kuba cyane cyane abantu bumvikanye n'ingene bagabura amatungo abanyagihugu cyane cyane n'ibintu bya demokarasi
nawe mushyantahe Salomo baravuga ku giti cyane cy'umwe Kongo nashaka mutubwire ukuntu mubona ko ibibazo byo mu seriko byohera umurwi M23 usa n'uwasambutse ariko hariho ingwano zadutse mu minsi heze mu bibanza bitandukanye byo muri Kongo eka n'imirwi myinshi itandukanye twumvise yasa n'ivutse eka n'umurwi M23 ushobora kuvuka mbega ikibazo cyohera gute mu buseruko bwa Kongo
kugira ngo mu buseruko bwa Kongo ndetse no muri Kongo hose tubabonere ibisubizo kubera ko ibibazo bikwiriye hose muri Kongo icya mbere nuko hakwiye kujyaho iriya guverinoma de cohesion nationale yaturutse muri zirya concertation zavutse nyuma yuko habayeho ya fe de route navuga yabaye Addis Abeba iriya nyandiko rero ya Addis Abeba niyo mpamvu na ziriya nama zose ziri kuba intumwa z'umuryango w'abibumbye bari kugenda babwira abategetsi ba Kongo bati nyaboneka mukiriho iyo guverinoma icyo ni kimwe ikindi cya kabiri bitewe n'uko iyo nyandiko ivuga ko ibihugu byose byo mu karere bigomba kuyijyamo ni ngombwa yuko n'ibindi bihugu biba bifite umutekano niyo mpamvu nk'ubu twebwe tuvuga yuko ikibazo cya Kongo kugeza ubu abakongomani ubwabo nibo bagomba kubanza kukireba bitewe n'uko tubona Addis Abeba sinzi uburyo bazayishyira mu bikorwa bitewe n'uko Sudani y'amajyepfo hari intambara Central Africa hari intambara muri Congo turabona yuko ikibazo kitari M23 gusa ahubwo ikibazo kireba igihugu cyose kizima muri Katanga bari guhora bakoresha ibikoresho bya leta kugira ngo bajye kurwanya leta no turabona yuko mu by'ukuri abakongomani bose bakwiye gushyirwa hamwe hakabaho guverinoma navuga ya coalition nationale abantu bakareba uburyo barangiza kiriya kibazo bakareba uburyo bacyura ziriya mpunzi ziba mu nkambi hirya no hino haba mu murango na zirahari haba muri Central Africa zari zihari sinzi niba bakiriyo kubera intambara abari mu Rwanda bari Buganda bari muri Tanzania bari Burundi abo bantu bose bagataha hakabaho transition y'imyaka nk'itatu transition hakaba amatora ayo matora buri wese n'abantu muri diaspora wese akayigeramo uruhare kugira ngo igihugu kigende buri wese ajye atara mu gihugu yumva ko ari iwabo
ndabona kanya katujanye ariko mu gusoza yanashaka mbaze Fredy Nkuriki tubwire mu majambo make cyane rwose mbega muri ibyo bihugu byose Republika Central Africa Sudani yo mu manuko ika n'ubuseruko bwa Congo ibyo bibanza ika ibyo bihugu byose niyo ntara yo muri Congo bizoronka amahoro mu misi iri imbere cyangwa mezi ari imbere
aho ibyo ni ngombwa amahoro adoti ndaboneka mugabo icyo umuntu yovuga birabo bagiye kubivuga mugabo urumva ntawo hisha umwotsi inzu iri kirasha nuko hazoba abantu bataco bazira bazohasiga ubuzima ari benshi mugabo icyo nico novuga nuko ni ngombwa ko impera n'imperuka umuti uzoboneka ingene uboneka no gutunganya intwaro gushasha ibyo muri Sudani y'ubumanuko Riek Machar yari icegera cy'umukuru w'igihugu Salva Kiir muribuka ko bapfuye ikintu gikuru mu byo bapfuye ni ingene bazotegura amatora n'uzoserukira umugambwe ari ku butegetsi icyo nico kintu gikuru bapfuye muri Kongo y'ubuseruko hariho ibibazo byinshi by'ingene umuntu yokingira inkehwa ingene ubutegetsi bwotunganywa ingene ubutunzi bwogaburwa ibyo byose murumva ko ibibazo umuntu yokwicarira abanyagihugu bakwicarira bakabiganira ihigira gatatu nagira mpereze ko nuko ubu hasigaye ingende yo kuvuga ko habaye ingorane umuntu acashiraho intwaro mfata kibanza ibyo rero nabyo ninibaza yuko ari ibintu byo kuraba neza kuko izo ntwaro mfata kibanza ni yindi ngorane igiye kuba kuko murabona ko hano samaze imisi haba amakudeta abakuru b'ibihugu baca bakorana baca bavuga bati nimuze tugira imana inama intwaro mfata kibanza murumva rero yuko ubunya demokarasi isa n'igi n'ifisi izindi ngorane nibyo twaba turavuga kare nawo zarafata ingorane yose ibaye ngo baca bagira intwaro mfata kibanza ibyo nabyo ninibaza ko ariyo yindi cyo kindi kibazo ababo twokwicarira mu ngendo nshasha yo gutsimbataza demokarasi.
Fredy Nkuriki urakoze cyane rwose ugira urugendo rwiza ndabona ko mukanya muhava mufata indege turagushimiye nawe mushiga ntahe urakoze turagushimiye nawe mushiga ntahe Gracien Rukindikiza nawe mushiga ntahe Salomon baravuga ndabashimiye mwese mwakoze kukanya mwatoye kugira ngo tuganire.
Murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu dusangije ijambo cy'umunsi mwakoze kudutega amatwi.